mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na Diane Ninazwe.
Ejo ni Mukankusi, reka duhere ku mugabane wa Afrika. Sentare nkuru muri Guinea yatangaje ko Alpha Conde yahoze ari perezida w'ico gihugu n'abandi bategetsi 30 bahoze muri leta yiwe bagiye gukurikiranwa ku vyaha birimwo ivy'ubwicanyi, kunyuruza abantu, guhohotera kiremwa muntu, guta mu mvuto abatandukanye bidaciye mu mategeko, gufata ku nguvu abakenyezi, gusahura ubutunzi n'ibindi vyaha bagirizwa. Mu bahoze muri leta ya president Conde bagirwa n'ivyo vyaha harimo wahoze atwara sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro rya Guinea, wahoze atwara inama nshingamateka y'ico gihugu, wahoze ari umushikiranganji wa mbere. Abashikiranganji batandukanye batari bake, abahoze batwara inzego z'umutekano na bamwe mu bahoze ari abashingamateka, abari ku rutonde bose basabirwa kutemererwa kuva mu gihugu, ubutunzi bwabo bwose bugafatwa, abari hanze y'igihugu nabo bagasohorerwa imitahe mpuzamakungu yo kubafata. Urutonde rwashize ko umukono n'umushikirizamanza mukuru wa Guinea ariwe Alphonse Charles Wright, kopi yarwo igahabwa abamenyeshamakuru rwerekana ko ivyaha vyegekwa kuri president Conde n'abahoze muri leta yiwe vyibanze ku myaka ibiri ya nyuma y'ubutegetsi bwabo. Sentare nkuru ya Guinea yerekana ko amatohoza yakozwe inyuma y'ivyaha vyatanzwe n'urunani ruhurikiyemwo amashiramwe yishinze guharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa nshingiro, urunani FNDC mu mfunyapfunyo rwasavye amatohoza. Ni narwo rwagiye imbere mu gutunganya imyerekano yo kwiyamiriza manda gatatu ya Alpha Conde yahoze arongoye Guinea hari mu 2019. Ubutegetsi bwa Alpha Conde w'imyaka 84 bwatembagajwe n'abasirikare mu kwezi kw'icenda ko mu 2021. Mu 2020 muribuka ko yitoreje manda ya gatatu inyuma yo guhindura ibwirizwa nshingiro. Ikigega ca ONU c'itabana UNICEF mu mfunyafunyo gitangaza ko ibice 17% vy'amashure gifata mu mugongo mu seruko bwa Ukraine ariyo amaze gusenyuka kuva Uburusiya butanguza ingwano muri Ukraine. UNICEF isigura ko ibiharuro bivuga ko ku mashure 6 ifasha muri Ukraine n'imiburiburi rimwe ryasenyutse. Mu ndwi iheze UNICEF yemeje ko Uburusiya bwagavye ibitero ku mashure n'imiburiburi 2 ayandi arenga 100 muri rusangi. Niyo UNICEF yemeza ko Uburusiya umaze kubomora kuva mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Uburusiya burahakana nyamara ibi bitero vyose byegekwa kuri bwo ku mashure no ku bitaro byo muri Ukraine. Mu bindi biharuro bishasha UNICEF yemeje ko abana baharugwa mu 100 ari bo bamaze kurwa mu ntambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine. Mu twigoro UNICEF itangaza ko iri kwirakora kugira ishigikira abana batagishobora kwiga kwera intambara muri Ukraine, harimo ukugerageza kubaronsa inyigisho biciye mu buhinga bwa none iyo bahungiye no gushigikira ibihugu vyakiriye impunzi zirimwo abana bo muri Ukraine. Amakuru ya Trigia nino kuisiti wa bandanirize muyavugwa mgisata cha magara ya abantu hamuri Amerika hamu shikiranganja jeju migendira nire Amerika na yandi makungu. Anthony Blinken ya toe ko ugandu bwa virusi ya corona huu shikiranganja jeju migendira nire Amerika na yandi makungu. Gatangaje ko Blinken mukurindira ko akira akazikiwe azoka bandaniriza kuhinga bugano ne muhiriwe. Ugo shikiranganja bwemeza ko Blinken ya fashe doze zibirizo seza virusi ya corona akanarenza ko ya gata tu kandi atarembye. Makura na vya hagufi aken n'umu shikirangaje migendranire ya Amerika n'andi makungu harimo president wa Amerika Joe Biden. Aha hari ku bushikirangaje bukavuga ko Biden na Blinken haizi imisi batabonana begeranye kuri ubwo atabwanjyo ba yaramuhaye. Umuvugizi w'ubushikirangaje bw'imigendranire ya Amerika n'andi makungu yatangaje ko ijambo rya Blinken kuri politike y'ubushinwa ryari ridindiranywe igishika uno musi kwa kane atakirishikirije. Hagataho Anthony Blinken ari mu badi mu na umusase kwabaye kwa gatandatu hagati ya president wa Amerika n'amenyesha makuru bakora ku nkuru ziwe. Umunyarwenya Trevor Noah ari muri benshi bitabiriye ibirori byo kwa gatandatu ajajura yise uwo mugoroba umugoroba w'ubwandu bwa corona. Sentare ya Myanmar yanse kuvanaho igihano c'umunyororo w'imyaka 5 yaciriye Madame Aung San Suu Kyi yahora atwara ico gihugu. Aburanira Aung San Suu Kyi bari basavye ko ico gihano cofutwa, basigura ko arenganywa kandi ivyo yagirizwa bitumvikana. Suu Kyi w'imyaka 76 yakatiwe umunyororo w'imyaka 5 mu ndwi iheze. Mu vyaha yagirizwa harimwo ivyaha vy'ibiturire birimwo ugufumbatishwa amafaranga no guhabwa inzahabu zifise agaciro k'ibihumbi 600 vy'amadolari ya Amerika. Umunyororo yaciriwe huje wiyongera ku wundi w'imyaka 6 yakatiwe yagirizwa kubera intambamyi abasirikare no kutubahiriza amabwirizwa yo gukumira ikiza ca virusi ya corona. Madame Aung San Suu Kyi aragirizwa n'ibindi vyaha bikomakomeye biramutse bimwagiriye mu butungane, bishobora gutuma akatirwa igipfungo c'imyaka 150. Dusozerere kuyavugwa mu gisata c'imikino na sport. Mayo, umukinyi w'umupira w'amaguru Diego Maradona yari yambaye mu ihiganwa ry'igikombe c'isi yose ryabereye muri Mexique mu 1986 yagurishije amadolari ya Amerika imiliyoni 9,300,000. Ico gihe Maradona yatumye ekipe ya Argentina yakinira itsinda y'Ubwongereza ibitsindo birimwo ico yinjije akoresheje ikiganza ciwe. Ico gitsindo cataziriwe igitsindo c'ukuboko kw'Imana. Iyo mayo yatejwe icamunara ku buhinga bwa none, akaba ari naco gikoresho ca mbere co mu mupira w'amaguru kidandaje amafaranga menshi mu mateka y'umupira w'amaguru. Imyidondoro y'uwaguze uwo mupira wa Maradona yatsinze yambaye mu 1986 ntiyatangajwe yinjiza igitsindo cahesheje igikombe ekipe yiwe mu 1986. Diego Maradona yasiguye ko ari igitsindo cinjijwe n'ukuboko kw'Imana hakoreshejwe umutwe wa Maradona. Maradona afatwa nk'umwe mu bakinyi bakunzwe kandi bagakina neza. Muribuka ko yashangiye mu 2020 ku myaka 60.
Diana Ninahazwe, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nchuti banguanyi wishu kujia Amerika, mkanya turajia mkareke vya gabigari ya Afrika. Umubare w'abasirikare b'u Burundi bishwe n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabab muri Somalia kugeza ubu ntuvugwaho rumwe.
Itirakwiye gufata ya mbere kugira ngo imenyeshe abarundi. Ibyo bavyiza rero yuko amakuru y'ingorane zashikiye abari mu butumwa ku izina ry'igihugu byomenyeshwa bene kubatuma atanakimwe ariko barabivuga ko.
Uyu ni Agatondo Rwasa, umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi CNL. Urubyiruko rutuye mu mudugudu w'icyitegererezo wa Karama I Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ruvuga ko rubangamiwe no kutabona icyo rukora cyarufasha kwiteza imbere. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, nimujye kure. Ndadijwe rya Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Umubare w'abasirikare b'u Burundi bishwe n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabab muri Somalia kugeza ubu ntuvugwaho rumwe. Umusirikare w'u Burundi utashatse ko amazina yatangazwa yabwijwe rya Amerika ko hapfuye abasirikare 30. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika mugezwa na mugenzi wacu uri Nairobi muri Kenya, Eroje Wirikanesa.
Amakuru yuzuzanya hamya ko abasirikare bagera kuri 30 b'abarundi bishwe, abandi 20 barakomereka mu gitero cha Al-Shabab cabereye mu kigwati cha El Baraf ku birometero 150 mu buraruko bwa Mogadishu, niko bamwe mu bategetsi bavuze. Intwazangabo y'u Burundi yabwijwe rya Amerika igisata cy'urimi rw'Isomali ko abasirikare 10 baguye aho nyene mu gihe abasigaye bagiye gucikana bitewe n'ibikomere. Yanemeje ko akira abandi basirikare baburi burengero. Umuhari wa Al-Shabab yamanze ko wishe abasirikare 173 muri ico gitero, ukwigamba bigoye gukenguza mu buryo budahengamye. Irindi soko ritandukanye n'irya mbere ryabwijwe rya Amerika igisata cy'urimi rw'Isomali ko abasirikare 161 ari bo bari muri iyo kambi igihe igitero cagabwa. Indongozi y'Umurundi yemeje ico gitigiri. Iyo ndongozi y'Umurundi yabwiye igisata c'Isomali cy'ijwi rya Amerika ko abasirikare bari bafise amakuru ko Al-Shabab yari kiyegeranya mu kigwati cyo muri ako karere amasaha n'umunani imbere yuko igitero kiba. Yavuze ko abasirikare baciye bitegura kwirwana ko maze bimbi binogo. Yamenyesheje kunyeshamba zigera ku 150 arizo zateye iyo kambi. Yavuze ko icyatunguye abasirikare yari amabombe yaturikijwe na Al-Shabab ku irembo ry'ikambi. Amenyesha ko izo nyeshamba zakoresheje amakamyo 3 yuzuye amabombe, hakaba haturikijwe amabombe afite uburemere bwa babiro 20 kuri iyo kambi. Iyo ndongozi yemeje ko imwe mu makamyo yarimwo umwiyahuzi ariyo yononye ibintu byinshi. Mu itangazo ry'ubushikanganji bwo kwivuna abansi bwayo, Leta y'u Burundi yari yatangaje ko abasirikare bayo 10 bishwe, 5 barakomereka, abandi 25 nabo baburirwa irengero. U Burundi bwanavuze ko bagwanya 20 ba Al-Shabab bishwe muri ico gitero. Ku rubuga rwa Twitter, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ata majambo yoronka hagije yo kwiyamiriza ico gitero c'iterabwoba cakozwe ku ngabo z'u Burundi. Yanditse ati, nifadikanije na Afrika yose yabuze abahungu n'abakobwa nkabamfashe kano kanya kugira mpoze imiryango yabuze. Umuryango umwe bwa Afrika, Leta ya Somalia na Ambasade ya Amerika i Mogadisho bose bateye ivyatsi ico gitero ca Al-Shabab. Umukuru umwe bwa Afrika, Musa Faki Mahamat, yubasha abasirikare b'Abarundi bishwe, avuga ko ico gitero bunyamaswa kitazogabanya inguvu z'inteko z'umwe bwa Afrika mu gushigikira Somalia. Umushikiranganji w'imigenderanire ya Somalia n'ayandi makungu yahamagariye amakungu uburyo buhagije ingabo za Somalia n'iz'umwe bwa Afrika buzishoboza gutuza iterabwoba muri Somalia. Ambasade ya Amerika i Mogadisho yahujeje imiryango yabuze maze yifuriza ubukira vuba abasirikare bakomeretse. Umukuru w'igisagara cya El Baraf, Abdulhai Haj Muhammad, yabwiye ijwi rya Amerika ko ingwano yo kuri iyo kambi ku wa kabiri ari iya mbere ikomeye kurusha izindi zose zari zimaze kuhabera. Intambara nk'iyi ntiyari bwigere iba muri kano karere, niko yavuze. Yongera ko ati, yari ingwano ruhasha. Yavuze ko abasivile babiri bishwe, abarenga 10 barakomereka. Iki gitero nico ca mbere simusiga kibaye ku ngabo z'umwe bwa Afrika kuva igikorwa cazo gihinduye izina n'imikorere yo mu ntambara haraheze ukwezi. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kemeje iki gikorwa gishasha kacise umugwi mfata kibanza wo guhagararira amahoro muri Somalia ukaba ufite igikorwa co kugabanya iterabwoba rikorwa na Al-Shabab, ukomeza inzego za Somalia z'ukwivuna umwansi hamwe no gutegura guhaba urundu amabanga yose inzego z'umutekano za Somalia. Uwo mugufise ikiringo co kugera mu mpera z'ihumbi 2024 ubwikorera ku butaka bwa Somalia. Mu mwaka wa 2019 mu kwezi kw'icyenda abandi basirikare 12 b'Abarundi barishwe muri Somalia mu ntara ya Shabelle yo hagati mu manuko bushuburengero bw'umugwa mukuru Mogadisho, mu gihe amezi 2 imbere yaho abandi ndwi barimo intwazangabo yo ku rwego rwo hejuru bari bikiwe ahitwa Balad ku birometero 30 za Mogadisho, nk'uko amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu bari bahari akemezwa n'igisirikare cy'u Burundi yabitwemereye. U Burundi bwatanguye kurunga ingabo muri Somalia kuva mu mwaka w'2007. Icyo gihugu cya kabiri nyuma y'Uganda gifite abasirikare benshi bakaba barenga 4,400. Ibindi bihugu bifite ingabo muri Somalia ni Ethiopia, Djibouti, Uganda na Kenya.
Tukiri kuri iyi nkuru, umushingamateka Agathon Rwasa ari nawe mukuru w'ishyaka CNL ritavuga rumwe na Leta y'u Burundi yamaganye icyo gitero. Yasabye Leta y'u Burundi guha amakuru y'imvaho abarundi mu gihe ibyago nk'ibyo bibaye. Ni kuri mikura mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mbona mashinga mateka nta makuru ajanye n'ibyo yigeze tugegwa, kandi sinakamenyero kaho ni wanashaka. Ariko kuba ku muri iyo tangazo ryanditswe rigasohorwa no kubera yuko ibyiryo baragyaguye muri Somalia byatemwe gucana cyane ko mu mbuga mugurukana bumenyi kuvejo iga kushika mu gitondo karagacerere ka leta niro twavuga tutiritira kwiye kufata ya mbere kugira ngo imenyeshe abarundi ibyo ibiriko birabashikira, kubera yuko abasada bari muri Somalia n'abana b'u Burundi igihugu cyabuze. Ntibyo bavyiza rero yuko amakuru y'ingorane zashikiye abari mu butumwa ku izina ry'igihugu byomenyeshwa bene kubatuma atanakimwe ariko barabivuga ko twabasaba ko
uva mu gacerere. Itangazo ryashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi rivuga ko abarundi abasirikare b'Abarundi baguye muri cyo gitero ari 10. Ayo namwe niyo makuru mufise?
Imbuga ngurukana mubenye ivyo zapfugeje n'ibitigiri bimwe bikiri ubwoba gose. Mugabo ntitwofata ngo bariya nibo bavuze ukuri cyangwa bariya nibo bagize iki. Igikuru ni uko dutahura yuko ingorane zarashitse. Icyo batangaje n'ibyo umuntu afata ko byoba ari byo. Oya nayo
tumurwasa murakoze cyane ngo se ku kajya mwahaye radio ijwi rya Amerika.
nubwo habaho ibyago nk'ibyo byaguriye abasirikare b'u Burundi ibihugu byo muri Afrika bifite uruhare rukomeye mu bikorwa byo kubungabunga umutekano no kugarura amahoro. Kuva mu mwaka w'1960 umuryango mpuzamahanga ONU umaze kohereza abasirikari mu byo gucunga umutekano inshuro zirenga 30. Ikiganiro muri Isanga Radio yanyu bateguriye kirabigarukaho ku buryo burambuye, turabararitse. Ntimuze gucikwa, ni saa 10 ku isaha y'i Bujumbura ni Kigali nk'uko bisanzwe. Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Umuryango wa Paul Rusesabagina urashinja guverinoma y'u Rwanda uruhare mu gushimuta Paul Rusesabagina. Kwa kabiri uyu muryango n'abanyamategeko bawunganira bakoresheje ikiganiro n'abanyamakuru basobanura ikirego batanze gisabira uyu muryango impozamarira. Inkuru ya Team Ishimwe.
Mu kiganiro wagiranye n'abanyamakuru ejo kuwa kabiri, uwo muryango n'abawunganira mu mategeko basobanuye ishingiro ry'ikirego kuri Leta y'u Rwanda. Abanyamategeko barimo uwitwa John Eves bagarutse ku kuba Rusesabagina yarajyanwe mu Rwanda akuwe ku butaka bwa Amerika, aho yumvikanishije ko uburyo yageze mu Rwanda ari ishimuta kuko bitakurikije amategeko. Kuri ibyo John Eves akagira ati:
"We cannot allow
ntidushobora kwemera ko hari umuntu ushimutirwa ku butaka bwa Amerika mu nzira izo arizo zose." Abajijwe impamvu iki kirego baregamo Leta y'u Rwanda cyatangiwe hano muri Amerika, umunyamategeko John Eves yasubije ko impamvu ari uko icyaha ariho cyakorewe, anongeraho ko ariho hari ubutabera bwizewe.
"We believe that the American court system is the only court system that can truly render a fair and impartial."
Aba banyamategeko bavuze ko Leta y'u Rwanda yahawe igihe ntarengwa ku bijyanye n'iki kirego.
Leta y'u Rwanda ifite gusubiza kugeza ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatanu kuri ibi birego, itagira icyo ishaka kubivugaho urubanza rugakomeza.
Kimwe mu bibazo byabajijwe n'abari bitabiriye iki kiganiro ni ukumenya niba hari ibimenyetso byashingirwaho urukiko rukemeza ko icyo ari icyaha, mu gihe narwo ubwarwo rwakikorera iperereza. Undi munyamategeko Kate Gibson wunganira umuryango wa Rusesabagina yagize ati:
"Thank you very much. Certainly the underlying conduct."
Ndagushimiye cyane. Mu by'ukuri ibyabaye kuri Paul Rusesabagina ni ibintu bibabaje ku buryo byageze no ku rwego rwo gukorerwa iyicarubozo. Itsinda ry'umuryango w'abibumbye ryarebye ukuntu ifungwa rya Paul Rusesabagina ryagenze, ndetse rinareba igihe cy'iminsi igera kuri 4 bitazwa aho ari. Yajyanwe mu Rwanda ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 8, yongera kugaragara mu ruhame imbere y'itangazamakuru ku itariki ya 30.
Kate Gibson yavuze ko Leta y'u Rwanda yemera ko yafashije mu kugeza Bwana Rusesabagina i Kigali, aho yishyuye indege yamujyanyeyo, agashimangira ibi avuga ko na Johnston Businge wari minisitiri w'ubutabera nawe ubwe yabyemereye ubwo yari mu kiganiro kuri televiziyo ya Al Jazeera. Leta y'u Rwanda yumvikanisha ariko ko itabwa muri yombi rya Rusesabagina ryakurikije amategeko kandi n'uburenganzira bwe butigeze guhungabana. Aba banyamategeko basabira umuryango wa Paul Rusesabagina impozamarira ya miliyoni 400 z'amadolari ya Amerika mu gihe urukiko rwabyemeza. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo u Rwanda rubivugaho. Kugeza turangiza gutegura iyi nkuru, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda yatwohereje ubutumwa bugufi kuri telefone adusobanurira ko ari mu nama, ko yaza kutuvugisha irangiye. Isaha y'amakuru rero igeze, tutarabasha kuvugana nawe.
Urubyiruko rutuye mu mudugudu w'icyitegererezo wa Karama i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ruvuga ko rubangamiwe no kutabona icyo rukora cyarufasha kwiteza imbere. Leta y'u Rwanda yatuje imiryango isaga 200 muri uwo mudugudu mu mugambi wo kubavana mu manegeka bari batuyemo. Eric Bagirubusa yasuye uwo mudugudu ategurira inkuru.
"Hano ni muri parikingi ku buryo ufite imodoka araza agaparika, isaru wasuwe nawe afite imodoka nawe araza agaparika nta kibazo."
Bwana Abel Mbyariyehe, umukuru w'umudugudu w'icyitegererezo wa Karama Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, arawutambagiza Ijwi rya Amerika.
"Hamwepfo ni mu gikari, ni ku marembo, aba nabo ya ni amarembo yabo, ibikari byo birebamo hagati."
N'umudugudu watujwemo abaturage bo mu turere tw'umujyi wa Kigali bari batuye mu manegeka. Madamu Sara Nyiramuhire ni mutwara sibo muri uyu mudugudu, yahoze atuye mu manegeka yo mu Myembe i Gasabo. Aravuga ko byashobokaga kumuviramo urupfu iyo batinda kumwimura.
"Njye mvuga ngo nagize n'umugisha, kuko aho nari ntuye haranagiye, ubwo iyo haza kugenda tutahakuwe, wenda hari kugenda ninjoro tugapfana n'umuryango, ariko ubwo ndashima ubuyobozi kuko bwatwitayeho.
Abatujwe muri uyu mudugudu barashima ko ibikorwa remezo by'ibanze byabegereye, ariko banabangamiwe no kuba urubyiruko rwabo rudafite uburyo bwo kubona icyo gukora cyaruteza imbere. Madamu Nyiramuhira asanga rihurizo rikomeye.
Twagumije gusaba ubuyobozi ikibuga ngo abana babone ahantu bagira gute basohokera bakinire. Dufite abana barangije kwiga nta gakiriro tugira hafi aha, nta mashuri y'ubumenyingiro tugira. Ibyo ngibyo twagumije kubisaba ubuyobozi ngo urubyiruko rwacu rubone aho rusohokera, cyane cyane ko mu baturage dufite urubyiruko nirwo rwinshi dufite.
Nzabandora na Mazimpaka ni urubyiruko rwo muri uyu mudugudu wa Karama. Babwiye Ijwi ry'Amerika ko nk'uko ubutegetsi bwabatekerejeho bubakura mu maregeka, igihe rwababonera uburyo bwo guhanga imirimo by'abakarusho.
Icyo gukora usanga ari gikeya. Baduhaye nk'agakiriro kuko ushoboye kubaza, ushoboye gusudira, ushoboye gusuka, kuko agakiriro gakorerwamo ibintu byinshi. Amashuri y'imyuga ntayo, baduhaye ibyo ngibyo twaba dushubijwe.
Turasaba imishinga yadufasha nk'urubyiruko, tugasaba utwo dukiriro tukajyamo tukiga iyo myuga. Yadufasha cyane kuko kubona turi hano usanga turi abantu batanu, turi hano nta kintu turi gukora turi urubyiruko ni ikibazo.
Bwana Mbyariyeho ukuriye umudugudu wa Karama, nyuma yo gushima ibyiza ubutegetsi bwabagejejeho na bagasanga bagikeneye ubundi buryo bwafasha urubyiruko rwabo.
Hiyongereho n'agakiriro nabyo byaba ari akandi karusho, kugira ngo n'uwarangiza kwiga mujya atarabona akazi nawe akabonaho yaba ari gushakira ubuzima bwa buri munsi. Byadufasha cyane, umuntu ashobora kuba afite diplome ariko mujya atarabona akazi akavuga ati wajya hariya nabona icyo nkora.
Avugana n'Ijwi ry'Amerika, bwana Christophe Ntirushwa uyobora umurenge wa Kigali yatubwiye ko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu baratangira guha amahugurwa urubyiruko rwa Karama ku mishinga itandukanye yo kubateza imbere.
Bashonje benshi ariko nabo bahinduye imyumvire, kuko nayo mahirwe aba yabonetse yaje nanone yituteguye kwakira no guhindukana nayo ntabwo bigenda neza. Hari gahunda rero yuko urubyiruko rugera kuri 350 rwamaze guhugurwa ndetse rushyiraho n'amatsinda dukorana intifikasheni cyangwa se usanga ari ibyo bakeneye gufashwamo. Urebe ku ikubitiro hari gahunda vuba ahangaha yo gutangirana n'urubyiruko 100, hari abaza gukora ibya gadaringi, hari abaza guhugurwa ku bintu byo gukora za giriningi, imirima y'ibihumyo, noneho tukabahinga n'amasoko, hari abaza gukora ibijyanye n'ikoranabuhanga, hari abaza gukora ibirebana na ubudozi, hakaba na gahunda yo kubahuza n'amasoko ku buryo umusaruro bazajya bakoramo bazajya bawujyana ku masoko azaba yateganijwe, noneho amafaranga avuyemo azongere ase nk'aho ahererekanwa kugira uburyo rwa rubyiruko rwose ruzaba rurangije guhugurwa, ariko ari nabwo ruhabwa ibikoresho by'ibanze bigufasha kugira ngo ushobore kwiteza imbere.
Aha muri uyu mudugudu abawutujwemo banaboroje inkoko za kijyambere. Umuganga wita kuri izi nkoko ni Bwana Dieudonne Hagumubwenge, yatweretse ibiraro birimo inkoko zigera ku 3500.
Ni inkoko zigerageza kuba ari ntoya cyane, twakuye mu zindi kubera ko zarazibangamiraga. Rimwe na rimwe zirwaga zizirya ugasanga zirihishe, niyo mpamvu twafashe umwanzuro wo kuzizana hano kugira ngo tuzihe ubwisanzure bwazo bwizewe. Ahangaha naho ubona ni inkoko nini zitera.
Bwana Leonard Ndugu Yangu, perezida wa koperative Icyerekezo Cyiza Karama yororeza inkoko, yatubwiye ko ari ihame ko buri muturage utuye mu mudugudu aba umunyamuryango kugira ngo mu gihe akeneye amagi bimworohere.
Ubwo byamera kose hari igihe twagezeho inyungu yaba yabonetse tugatanga amagi, ariko niyo tutayatanze gutya y'ubuntu ni ukuvuga ngo dushyira ku giciro cyo hasi ku muntu utuye muri uno mudugudu, umuranguzi icyo aza kuranguraho igi n'umunyamuryango akaba ari cyo aguraho ya magi akayabona ku giciro cyo hasi.
Naho ku mukuru w'umudugudu wa Karama we agashimira ko ubu bworozi bwanafashije mu guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi ku bakiri bato.
Twatuye mu mudugudu dufitemo abana 12 bari mu mirire mibi. Kwa kundi leta irebera umuturage ariwo yaduhaye bwa bworozi budufasha kuzamura aba bana bava muri ya mirire mibi, nabi uyu munsi bari ku kigero gishyitse cy'abana bakura neza batari ingwingiri, bakura neza ndetse mu mpande zose zisabwa ko umwana agaragaza ubuzima bwiza. Icyo rero ni ikintu cyiza nshimira ubuyobozi.
Gutuza abaturage mu midugudu ni imwe mu ntego ubutegetsi bw'u Rwanda bushyize imbere. Mu gihe cy'imyaka 5 byibura buri mwaka u Rwanda rwubaka umudugudu w'icyitegererezo cyane ku batuye habi. Aba batuye Karama n'imiryango igera muri 240 n'igizwe n'abaturage basaga 1200 biganjemo urubyiruko bagiye kuhamara imyaka 3. Bagira ubusaha Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Abarimo bigisha mu mashuri yisumbuye mu nkambi ya Murongwe icumbikiye impunzi z'Abarundi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'uko bamaze igihe kirekire bigisha ariko ntibahembwe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo.
Bizimana Leonard n'umwarimu wigisha ku ishuri ryisumbuye rya Fizi ya kabiri avuga yuko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi rya SER rimaze amezi menshi ritabahemba kandi bigisha abana b'impunzi.
Ko bimeze dufite ikibazo cy'imishahara, ntitwoyita imishahara ahubwo n'agafashanyo SER yatanga kugira ngo itange yankurajima ku barimu kugira abana b'u Burundi bari mu nkambi bigi. Kuva mu kwezi kwa gatanu nta kintu kimwe twigeze turonka, twarakomeje turindira ntacyo twabonye. Mu kwezi kw'icumi na kabiri niho bikuyeyo, tubona turonje iki tw'amezi atatu kuva mu kwezi kwa gatanu gushika n'amamunsi, rero nta kintu kimwe turabona. Niyo mvu yatumye rero dufata ingingo yo kwandikira se twandikiye ikete tuyimenyesha yuko hamwe batuhinyisha itomoye mu minsi umunani duhagarika akazi.
Aba barimo muri nkambi ya Mulongwe bashimangira yuko hari igihe bagera ku ishuri bagacika intege zo kwigisha, biravugwa n'iyo ngabo Leopold nawe n'umwarimu wigisha ku ishuri ryisumbuye rya Fizi ya kabiri.
Uko atacuri buhembwe n'akazi ataco kamaze ntacu umuntu abari karinjiza mu muryango, tuzinduka tugenda tugataha uko, hanyuma umuryango nawo ukenera agafashanyo kaba kavuye kuri wewe, hanyuma nawo ukayingira bakabura kandi ukenera kwifashisha yawe impuzu, ibirato, ibiki umuntu aguma bikenera umwanya ku mwanya. None nk'impuzu umuntu yatanguye mu kwicenda yambara, ibirato umuntu ahereye mu kwicenda yambara gushika ubu atakindi ari buhindure ngo agure ikindi, umva byose garuteye isoni mu bandi bose, ahubwo tubona kumenga sinakazi n'uwogo mbayo gaheba ure tugeze ku ntambwe ko tugenda tugashika ku ishuri twebwe tuki. Uwo wumvise agatsika shobotse akigisha ubundi nawe yumvise byase, basi nakunda kicya none dukore gute.
Kuba aba barimu bigisha mu mashuri yisumbuye batari guhembwa biteye impungenge bamwe mu babyeyi bo mu nkambi ya Mulongwe, kuko hari igihe abana babo bajya ku ishuri abarimu ntibigishe.
Abana baratonda ku ishuri, umwana ageze muhira agahita atubwira yuko yatonze ku ishuri umwarimu akamubura mwana gasha taha atize. Abana bamaze gutonda ku ishuri ntibige, mwana ageze muhira acavuga ati jewe nigiriye kuroba mama n'ubundi singenda ku ishuri nigiriye kuroba. Umwana w'umukobwa nawe aravuga ati mama nukuri natonze ku ishuri nabuze umwarimu anyigisha, jewe rero ngira nitemberere. Umwana rero agacaja mu byo kuguma yangara ngaha nyene mu nkambi nk'umukobwa akuze we mu bisanzwe, ugira gutyo ugacubona akuzaniye inda.
Ubabana ntibiga baci bahagarika kwiga nabo ubu ntibagitonda no kwishuri kumbo zuko barashobora gutonda nkinga ryose mwarimu ntaze bagaca abana menga rero n'umwanya ariko baratakaza ubu ntibagitonda. Kandi nkatwe nk'ababyeyi ubu byatuzaniye ingaruka mbi cyane gose, kuko ubabana ariko baritwara kutariko kumvuzo ko bari bamenyereye kwirirwa ku ishuri basigaye birirwa biyerereza mu nkambi baca bakora rero n'ibintu binyuranye n'amategeko.
Mu ruzinduko umuyobozi wa SER mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Jacques Kigani yakoreye mu nkambi ya Rusenda mu cyumweru gishize yavuze yuko ikibazo cy'amikoro make kiri muri SER ari yatuma batishurira abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Oveda Sengabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira.
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi kuri metero 25.31 na metero 41. Twabibutsa kandi ko ibiganiro byacu mushobora kubisanga no ku rubuga rwacu rwa internet ni kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook. Tubategura n'ikiganiro Bungabunga Ubuzima gitambuka kuri Flash TV mu Rwanda buri wa kane saa 12 n'igice ku mugoroba. Ku cyumweru nanone kuri Flash TV gitambuka isa 11 n'igice z'umugoroba. Turabararitse.
Igira hirya ariko mata n'inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo.
Yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ari kabira simuhumurwa mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo ndiyo bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa papa shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Rwanda.
Nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro Ijwi rya Amerika yabateguriye na habihumurije nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu, bakoze bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. byari bihagarariwe na Edi Rwema Dieudonne Cyubahiro ni washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose
tabara 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 bantu bawe tabara rengera rengera rengera